iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri, itariki imwe z'ukwezi kwa gatanu, umwaka w'2018, muri studio indwi Washington DC, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa kumi amasaha y'Ibujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Mu kwezi kwa kane turangije Uburundi ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwarakoze isekeza ryo gukura abana mu mabarabara y'igihugu cyose. Icyo gikorwa cyo gusubiza abana ahanini mu mayira y'igisagara cya Bujumbura n'ahandi hose mu gihugu nticyoroshye kubakijejwe no kuri abo bana. Bamwe mu bagikora, bamwe mu bakugwa mu mayira bavuga ko badashobora gusubira mu mihana yabo kubw'ingorane zahabakuye n'ubu zitaratorerwa inyishu. Mbega mashyirahamwe haranira ineza y'abana kuri icyo gikorwa akivuze ku iki? Inyishu yoroshe kuri icyo gikorwa haba ku bana no kuri leta iyo biyihe? Ayo mashyirahamwe nyene yoba ari kakora iki mu gufasha icyo gikorwa? Ni bimwe mu byo tugiye kwihweza mu kiganiro muri isanga mu kanya. Ariko imbere yaho reka twumve urwandiko rwasohoye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Burundi mbere y'uko tuja mu kiganiro. Nyirizina mugenzi wacu Diane Ninahazwe turi kumwe hano muri studio tushikirize iyo nkuru.
Ego Oriane, Departement ya Leta Zunze za Amerika yiheje gutangaza ko itewe impungenge n'amatora ya kamara mpaka ategekanijwe ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatanu mu Burundi. Muri iryo tangazo ryayo, Amerika yavuze ko ihinyanyurwa ry'ibwizwa nshingiro mu gihugu cy'u Burundi rije kugwiza n'ubusa ibiringo ntabanduka umukuru w'igihugu atabwirizwa kurenza ku butegetsi, kandi ku mugambi wo guhinyanyura ibwizwa nshingiro unyuranye n'amasezerano ya Arusha. Iryo tangazo Departement ya Leta Zunze za Amerika yabandanije isigura ko abiyumviriye uwo mugambi wo guhindura ibwizwa nshingiro mu ntumbero yo kuguma ku butegetsi bari kwasubiza inyuma intwaro ya demokarasi. Turiyamirije iterabwoba, ihohoterwa no kuzivya abadashigikiye ko ibwizwa nshingiro rihindurwa mu Burundi. Uko niko iryo tangazo rihamagarira leta kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu mu gushikiza ivyumviro ribandanya rivuga. Departement d'État America yibutsa leta y'u Burundi ku burenganzira n'uruhara rwayifuza kugira ico bahimirije muri kamara mpaka yo kuri no wa 17 bitegerezwa kungana. Amerika isoze rivuga ko yiteguye kubandanya ikorana n'u Burundi mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro, iterambere rirama no gukomeza umutekano. Aha twokwibutsa ko imyamamazo y'abashaka guhimiriza abanywanyi bayo gutora ego canke oya ku ngingo zizohinyanyurwa mu ibwirizwa nshingiro itangura uno munsi kazosozegwa igenekerezo rya 14 kwezi kwa gatanu. Amatoranyezi nayo ni igenekerezo rya 17 kuno kwezi kwa gatanu umwaka w'2018. Oriane ngivyo bike biri muri iryo tangazo rya Departement ya Leta Zunze za Amerika.
Urakoze cyane Diane Ninahazwe. Reka rero
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kaze mwese rero nshuti mwese mwumvise ko ari wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mushikirize ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi no kuri Facebook. Murashaka kuyashikiriza ibibazo n'ivyumviro, adresi yacu ni VOA radio yacu. Turabibona ivyumviro n'ibibazo vyanyu, turabishikiriza mu kiganiro. Nimero mushaka guhamagara ko tukabasubiza, tukabahamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro ni yayindi nyene ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ndasubiramwo, nimero ni rimwe kabiri zeru kabiri 0-44-41-93-1. Kaze mwese rero. Mu kwezi kwa kane turangije mu Burundi ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwarakoze isekeza ryo gukura abantu mu mabarabara mu gihugu cyose. Icyo gikorwa cyo gusubiza ahanini abana mu mihana yabo nticoroshe kubakijejwe no kuri abo bana nyina. Mu ntara ya Gitega hari kibanza begeranyirijemo aba bana kugira bahabwe inyigisho z'ingene bo kwigenza basubiriye mu mitumba iwabo. Muri iyo ntara habashika kuri 48 baramaze gushikanwa muri ico kigo aho bamara iminsi 3 babayeyo kandi bahabwe inyigisho. Yamara batari bake baratoroka kubera ko badashaka gusubira iyo baje bapfa. Mbega mashira hamwe aharanira ineza y'abana abona ico gikorwa kiriko kigenda gute inyishu yoroshe kuri ico gikorwa iyo ba iyihe kuri abo bana no kuri leta. Amashira hamwe haranira ineza y'abana yo bariko akora iki mukorosha icyo gikorwa casabwe na leta. Ibyo ni bimwe mu byo tugiye kwihweza mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka tubanze dukubitire mu ntara ya Gitega twumve ukuntu icyo gikorwa cyo gukura abana mu ibarabara kiriko kiragenda. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana yadushikirije ku munsi wejo.
Imbere yo gusubizwa iyo baje bava babanza guhabwa inyigisho zimara iminsi 3 bafungurirwa kandi bararayo. Venus Imana irambona mu matari w'intara ya Gitega aratubwira icyo gukorwa kiriko kirakogwa.
Ariho abo abavyeyi babo canke abari basanzwe batunze baciye baza gutora mugabo ni bake. Ariho bamwe basanzwe ari imvukira z'intara ya Gitega n'abandi bimvukira intara ya Karusi, abandi bava i Murambya n'abandi bava i Mwaro. Abo rero bariko bararonswa inyigisho bategure yuko niyo twabashikana mu miryango bazoheza bumve yuko batasubira kuva mu miryango. Ariko iruhande yaho turiko turagira rutonde ruriko umwidondoro w'umwe wese ahava n'abavyeyi biwe kugira ngo mu makomine badufashe gushikira abo bavyeyi nabo nyine banze bategurwe, hanyuma tuzobashire abo bana bateguwe bose kugira ngo bumve yuko atanu umuntu umwe yasubira kuja mu ibarabara.
Venus Imana irambona abandanya menyesha ko abatari bake mu masegereza canke abana bo mu ibarabara baciye banyegera bamaze kumva umugambi wo kubakura mu ibarabara. Abandanya avuga ko uwo mugambi uzobandanya bose bakabakura mu mabarabara. Bamwe muri abo bana bavuga ko baje mu ibarabara kubera ubukene.
Naje mu ibarabara kubera muhira tutagira ibyo ntagira ibyo rose n'utwongera kubera ndashima Imana.
None turonka bigenze gute?
Naturonka nyene ngiye nyene nko gukora ndose nk'akazi nkagakora. Harakazi nyene ko kwikorera imizigo.
Abandi nabo baje mu ibarabara kubera ingorane ziri mu miryango.
Je papa na mama barapfuye. Hanyuma ko batatu bacare bari basigaranye amatongo baca bambwira ngo nituzagabura ngo amatongo yose. Ama ndababuranya mbuza amara kubaburanya. Cyamvuga teka nigira mu muji.
Aho abi wacu bivukana mama bashaka kuguma batwirukana. Kandi mama nawe agiye kwa mawe wiwe ngiye ribemera abo bahungu ko atujana turi kumwe. Abo bandi bahungu bashaka baratwirukana kubera ubu ari wowe undi mukobwa tutavukana. Abo bandi umuryango wa papa warapfuye. Nika mu wa mbere papa wiwanje nawe amakaye yacu atarahenda migisha kwacu atarayatabagura ayasinya mama ta kubera nayo makaye nayo umuntu bari bampaye kandi no kwishura naho bari banyandije naho mu mumuntu kandi ngaje nta kimwe no babo kandi no tekereze bagume bantu bibi kuko aho bantu rubika niho ntumanja kwiyara ba
bamwe muri abo bana barashimye ko bafashwe muri ico kigo kandi baremeza ko baronkera indoro nziza
barangaburira bakamani penke amako bakamani penke mfuka narakwinga isonzi naho aranuka nari kubona arabihebye.
Buramatari w'intara ya Gitega aremeza ko abo bana bakeneye umwanya munini wo kuba muri ico kigo kugira ngo bahabwe indero ariko ko hacaze ikibazo cy'uburyo.
Ariko muraganira urabona yuko bafite ibyumviro by'ukuri bigaragaza yuko atandero baronse ndero yo haziko. Yaba rero uburyo bwa bidushoboza twamajije umwanya n'imiburi buri nk'ukwezi bari ngaha bari kubari ariko ico bigorana kuje n'uburyo.
Igiteye amakenga nuko bamwe muri abo bana bemeza ko bafashwe neza mu kigo ariko nikibutse ko batoroka ikigo bagasubira kugaruka mu buzima bwo mu ibarabara. Abashika batanu muri abo bana baramaze gutoroka ico kigo bakisubira mu buzima bwo mu ibarabara. Si rya mbere ibikorwa nk'ibyo bikozwe mu bisagara by'igihugu ariko inyuma y'iminsi mike abo bana barongera kwibonekeza. Abizi by'imico n'imibano babona ko bakwiye politike yagutse yo gufasha abo bana gusubira mu buzima bwo mujyango ndetse bakanategura n'imijyango izobakira kugira ngo imenye uko yofata be nabo bana mu gisagara cha Gitega abenshi mu bagenda basegerereza atawo umugabo afise bari mu bwoko bw'abatwa baturuka ku musozi wa Zege uhanamye igisagara cha Gitega Igitega Fidel Antoine Nsabimana kubwije ijya America
urakoze cyane Fidel Antoine kuri iyo nkuru waduteguriye ahandi naho bamwe mu bakugwa mu mayira ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya hagati mu gihugu nabo bavuga ko badashobora gusubira mu mihana yabo kubw'ingorane zabakuye muri izongo zabo muri iyo miryango yabo n'ubu izongorane zitaratorerwa inyishu dutega amatwi inkuru ya mugenzi wacu Diane Ndonse mu misi yahera naho nyine
Bamwe mu basegerereza mu mabarabara bavuga ko badashobora kuhava bafatiye ku ngorane zabakuye mu mihana iwabo umwe mu bigeme ari muri uwo mugwi ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya atwiganira ko inyuma y'imyaka 10 nyina yitavye Imana yasigaye abana na se mu nzu hamwe na mukuru we w'umukobwa uwo bavukana amaze kuja kuba kugwiwe asigarana na se avuga ko yavuye amufata ku nguvu amuvyara ku mwana akaba ari nayo ntandaro yo kuja mu ibarabara kwiwe
papa yari yanyirukanye kubera no mwana
kubera amuvyanye none ntibamushira papa wiwe
ntamwemera kandi ari papa nyene
yakuvyaye ku mwana none hamayongera akwirukana kandi ari we mwavyaranye
ngo nuko nagenda tanda mwararatse Uyu mwana nubi yafashe kongo
Uyu mwigeme avuga ko afite imyaka 18 muhira havuka bamwe bamuha 28 abandi 30 nirenga ari kumuravye agaragara ko afite hagati ya 18 na 20 muri kino gihe umwana yavyaye avuga ko afite hafu mwaka aha rero uku kuba mu ibarabara savuga ko kutavuye ku ngorane zo mu muryango ahubwo kwagwaye mu mutwe
nta muntu numwe yamusize mu ibarabara inzu ngiyi ndayitahamwe ndumwe baragerageje n'umuryango urabona n'inzu bahendahendesheje ngo barubaka ngiyo sivyo aho se ngo kwari kugwanya ngo no bandamuturubika ngaha mu nzu uwo mwana yarase burundu arankarankirana kuva hasi gushika hejuru icyo nobona je nabonye nti umuvyeyi yomfasha gwari we wese nuwo mujana mu bitaro kwa rujanti hanyuma rero bakabanza bakamugorora mu mutwe akumva hanyuma rero agahava akamera nk'abandi nayo kuvuga ngo muramuzanye yemwe inzu ngiyi nashaka imfunguzo ndamuhereza
ariko nubwo avuga uko ababanyi biwe bavuga ko uko kugwara mu mutwe ahanini ari kuyinga umuravye ntiwomenya ko iyo ngwara mu mutwe ayifise nubwo kandi ubwo bugwayi bumuvugwa ko abamukurikiranye mu buto bwiwe bavuga ko bwatanguye kwibonekeza kuva havyariye nogera banka Diomed numwe mu babanyi biwe
ataravye rujya mwana nukuri yari umwana ameze neza ntangorane yari afise rujya ruzurero namavunza yaragwaye kera yari yarayakiza arabumukobwa mwiza izijya ngorane riri hajya ameze kujya amerewe kujya nukubera urya mwana kuko ntaronka n'ivyajya bikwiye ngo aronke nutwo yambara dukwiye
vyongeye uyu mubanyi avuga ko amatohoza yakozwe mu kibano yerekana ko uyu mugabo ashobora kuba yarafashe ku nguvu umwana wiwe
twitwumvise ngo yamukuye kuri se haraje n'umufasoni haraza abashinga ntaye ngara bibiganira twibwe ntitwobimenya harabibigana nyene vyagenze hari cegera cyo uyu mufasoni nawe nyene yaraje arabitohoza hama rero bafata rero ngo n'uyu se wiwe rungino urumva rero ngo yaramureze yamutumye ngo ikete aze kuzana ikete y'ubukirisino sinzi intu yagira mu rundere hari hama ati rero wabona bwije ucurarayo ati ntibakugirire nabi zongorere ngo acazikuraho uwo munsi nyene Nanyamwana niko yabisiguranye ko ariko vyagiye twebwe rero ivyo natwe twavyakiriye uko nyene natwe twaguye mu gahundwe mbere biradutangaza mbere gose mbere ntawe uvuga ati yaramubonye ntawe uvuga ariko vyivugira umwana ingene vyagiye byose yarabitahurije abantu abashinga naye n'abafasoni
nyene gufatwa ku nguvu avuga ko yituye inzego zitandukanye ariko atacakozwe
naramwitwara yarase kwita
mukuru mutumba arabitse
arabitse
none yagufashije
nanakim
Umukuru w'umutumba wa Masango Gahungu Venance wo muri commune Muramvya ntakana ko aya makuru yamushikiriye.
Uje mwana wiwe niwe yagumye avuga ati jewe nawo ndiko ndabivuga mwanga turazereza ko ariwe. Hanyuma turabazana na muryango yamuhuga butamushya mu nama. Hanyuma turayimubaza aratwahera gusa ko atariwe. Cyo turabihagarika gukyo nyine.
No munyamiramabe ntimwagiye.
Ari twagiyeyo.
Amakuru dukura kuri uyu mutumba wa Masango nuko uku kudashengeza uyu mugabo yagirizwa kugoka kukizira gushobora kuba kwavuye kwafitaniye ubucuti n'abajeje intwaro ku mutumba vyongeye na nyene kwagirizwa icaha akaba yararongoye agacimbiri ariko kandi binavugwa ko ari biterasoni kugira umwana na se baburane kumabinkayo uko biri kose umwe mu bakenyezi yahoze mu baremesha kiyago bo ku mutumba wa Masango abona ko uko kudahana kuzotuma uyu mwigeme yafashwe ku nguvu aguma segerereza mu ibarabara
ibyo yakubwiye nibyo najarambiye ngo ndamuhekeze ku ikomina zikubivugayo ngishwi nanga kwikwegera none wumva none ko abo base kubisambura nonagiriki hasokoma yerera kujya
ibintu byunyugwa nuko abavyeyi bashobora kugurisha amatongo abana ntibaronka mikoro ibi biruku mu gihubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu buheruka gutanga itegeko ku ndongozi z'intara kwa bana bose hamwe n'abakuze basegerereza mu mabarabara bakugwaho bagatahanwa mu mihani wabo itegeko ryasabwa kuba ryubahirijwe itariki itarenze 19 ziheze z'uku kwezi nyuma yaha ubushikiranganje bubandanya buvuga ko buzofata ingingo zikomeye kubatsogaruka mu mabarabara nubwo budatomora neza izizofatwa mu itangazo bwasohoye kuwa 17 z'uku kwezi turimwo mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
arakoze cyane mugenzi wacu Diane Ndonse mu ntara ya Muramvya kuri iyo nkuru yaduteguriye birumvikana ko ibibazo ari byinshi kandi bimwe bimwe ntivyoroshe na gato kuri iki kibazo rero twatumiye urunani Fenadeb runani rwa mashirahamwe aharanira agateka k'abana mu Burundi rukaba rugiye guserukirwa na Ferdinand Simbaruhije umwunga umunyamabanga mukuru w'ugo runani mushinga nahe Ferdinand Simbaruhije ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga
mwakoze cyane
turumvise inkuru ibabaje twumvise n'indi mbere yaho y'ukuntu ibintu byifashe mu ntara ya Gitega iki kibazo cy'abana bo mwibarabara muri rusange cifashe gute mu gihugu cy'u Burundi muri iki gihe
mbakoze cyane rwose kwitwa kibazo kandi kibazo byikuriye cy'inkwembutima cyane muri bino bihe icyo kibazo ni kibazo twebwe inkuru na n'ibyo kuri twakurikiranye kuva kera no kuvuga twakurikiranye kuva gitangwa no munsi nyene rero icyo kibazo kumbure kwa tabizi nuko atari cejo kiramaze imyaka itari mike no kuvuga hani watu mu gihugu icyo kibazo cyaba n'umwe waratatanguye mu ntambara y'abayi mu 1993 hanyuma rero icyo gihe birabandanya muri azo ntambara yamaze imyaka 12 rero umva byabandanije mu nyuma ariko byagiye yashitse havuka amashyirahamwe atandukanye amashyirahamwe yagira ati kumbure afashe ntiyafite kuboneka abana mu ibarabara ariko naho ayo mashyirahamwe yagira ashingwa mu by'ukuri byakunze ko icyo kibazo gihera itabona mu ibarabara byarabandanije umva kuza uno munsi nyene ndetse ubiravye neza uko imisi ihera niko tubona ko abo bana ubona ko baguma babenshi cyane gusumbya rero ngira ngo umwaka w'2010 harabaye icigwa kuzuza n'icyo kibazo nyine kugira ngo barabe neza ingere cyifashe takozwe rero muntu ufata mu bitaro bikuru by'igihugu bitatu byabaye hano muri mu gisagara cya Bujumbura bya mu ntara ya Gitega biraba kandi no muri biraba kandi no Ngozi icyo gihe baragerageza kuburaba ibyo ari byo bituma barabona ibyo ari byo ico gihe rero umuntu azahurumva ariko urumva kugira ngo ico gihe bagira ibyo byo bagira ati kombure leta kombure ibone neza ibyo ari byo ibone ingene yofasha imenye ronke ikigirisha gukorera ko hanyuma kandi uva si leta gusa bagira ati kombure n'abashinaba bose bafise ico bafasha no kuvuga amashyirahamwe yaba ari iwacu mu gihugu cyangwa kombure y'amashyirahamwe ubuzima kumwe yose atuye bafasha kugira ngo barwanye ibyo bintu byo kuko abana babwibarabara kandi atarongi bagira ati aho igiti bafatira ko rero cyo gitigi rumwe ico gihe bavuga ko barabana bashiki 3000 urumva ko mugabo rero umuntu abiraje neza urumva kuko yo byigwa ntiyasubiye kugirwa kugirwa mu nyuma gara hatugeze no munsi naho twaneze no munsi gitigi dusise no munsi mu rumva ko cyose tubona no gusa tubona ko abana by'ukuri ari benshi hanyuma rero tunabwiye nuko umwaka w'2016 nuko umukuru w'igihugu yuko yarekanye intumbero ya leta yuko bagomba ko ico kibazo kirangira hano iwacu mu gihugu iryo rero bikazagaragariye mu ijambo yashikirije abarongo y'intara ico gihe hanyuma rero atatanga ndetse igihe atanga amezi atandatu kugira ngo ico kibazo kibe cyamaze gutora inyishu rero icyo gihe rumva mugabo urumva urabona icyo gihe amaze kuzwa kuri kirumva no kuvuga abagore matari batandukanye bacha batanga kuja kumwesa kuraba nyene iwe ngene imeze hari ndetse nabyihuta icyo gihe urumva ko muri bagira ati kumbi wande ntiboneke nibiki ariko rero murumva icyo kibazo urumva tarabandanije hanyuma yo mugabo rero kwera ko abantu bagomba kwesa amashyira hamwe n'ibitwa mwazusemeya n'ibiki rero niho rero itake zibinzwe kwa kabiri ku mwaka urangiye no kuvuga mu mwaka wa 2017 niho habaye inama yabereye mu Gatumba. Iyo nama yabaye yahuje amabose nofata ko bafite bafasha mu bijyanye n'akabana ibari bakibari benshi cyane icyo gihe, natwebwe nkuru nandi twatwasirizwa natwebwe hamwe cyo gihe rero cyo gihe turabiganira ko byose turi kunaba cyane byagizwe biteguwe n'ubushikanganzi batakazi na muntu gufata na munda n'iterambere rya komira. Rero icyo gihe rumva turabiganira ndetse turumvika tuba twese by'ukuri dushinge rwose umugambi ko twabona ko umugambi by'ukuri utomoye kuko mubizi umwana burya si wo mu ibarabara, burya nta hantu mubasha kuronka heza by'ukuri ku mwana atari mu muryango. Rero ni ukuvuga rero ko icyo gihe rumva bari aho bose by'ukuri yabashimishije. Hanyuma rero niho mu nyuma hatasohoka tuno kwita urupapuro rw'inzira ni iki twita feu de route rwa mbere kwatekanya ibintu bitandukanye byatuza gukogwa ntibyari bikeye byatuza gukogwa hari biteza kuba kugira ngo kumbure abo bana bashobora kuba mu ibarabara. Hariho bavuga ati bon hoba ibi n'ibi rumva hari ibintu bitari bike by'ukuri bari batekanije byatuza kuba. Hanyuma rero ariko rumva mugabo byaragoranye ntibyakunda ko bica bishoboka nyine bica bitebuka. Rero icyo kibazo kirabandanya rimwe na rimwe ugasanga abana bafashwe bakajyanwa nko mu bushobo butandukanye, ariko birabye kabona ko urumva naho bigira gutyo urumva kabona ko atari inyishu. Rero niho rero mu nyuma batagira uko atasubira kabiri ukuvugwa mbere ko urumva byari byagoye byari ushobotse ko bigenda uko byari biteguwe. Murazi ko iyo umuntu agifite umugambi ubikora igihe cyose uko ategura umugambi sigaye cyose bigenda uko buteguye, urumva ko mfatiye ko urwo rwatasi rwa mbere rw'inzira murumva ko bitageze uko byatekanijwe. Rero kuri rwa kabiri nk'uko mwabivuze na byumvise mu kayagaheze muri ya muti teke tw'icyenda z'uko kwezi nyene uko kwezi kurangiye niho bari batanze itango rya nyuma ry'uko umuntu wese by'ukuri mu ibarabara yo kwijana we nyene batarinze kuza kumukurayo. Rero niho muntu azahora ni ukuvuga itariki 2023 kuko kwezi nyene kurangiye nyene niho rero baca baheza bagatangwa kufata abo bantu bakabashyira mu bigo bari batekanije ibyo kugira ngo babashyire mukwinda ko umwe wese ashaka kumujyana iwabo. Ibyo rumva rero nk'uko mwabivuze byatanguye cyane cyane umuntu abirabye turabona ko hano nk'ivuga isasa Bujumbura kuko tubona ko bishobora ko byaratanguye cyane ariko byahereye cyane abandi byakwikira bukebuke.
Ni ukuvuga ko n'abaciriyemo ni ukuvuga ko ndukuvuga ko nk'uko mubivuze mu gihugu cyose rero unye umugambi nuko bobanza guca muri ivyo bigo bakigishwa bagasubiza mu ngo zabo
mu byukuri niko byariteganije ko umugambi niko yitegekanya kandi nahihujwe ndiko byagenze kuko abana bari bafashwe ndetse n'abajya abandi bakusanga basegereza bari bafite ibigo bashiramwo mu kurinda ko baduga naci iminsi nk'uko mubivuze iminsi ka kuri itatu kugira ngo baronke baronswe izo nyigisho nk'uko mubivuze ndetse bashobora kugira n'intonde kugira ngo bamenye abo bana bari bo. Rero ibyo byarabaye hanyuma munywa zaho baheze badugana werumva rero henshi aho tumaze kubona turabona ko bagiye badugana ahantu batandukanye ni ukuvuga umwe wese akamujyana iwabo. Nuko rero urumva niko tuzo kimeze kubera nk'uko nkuru nayo icyo nibabwira ni uko twebwe twirabye muri rusange ni ukuvuga mu kwajyana twagaze uti muri izo nzira zose zatuza gucamwo twasaba ko by'ukuri hose byokorwa bisunze amategeko ni ukuvuga ntibimana ko mbuye havaga iriwa nayo mwabujanye iyo tubirabye neza muri rusange twasanze natatwashimye muri rusange ariko abantu usanga kandi usanga abana bamwe usanga bagiye baratinya ku Rwanda hajya iyo bazandi ugasanga basinzi bavuye imodoka ari bahagenda
birumvikana ko
usanga basibazo mu mutwe yagira ati mbe none tugiye he aho usanga muri hari ibibazo bitandukanye birakumbure ngira ngo ndaza kubivugangira ku mu kanya birakumbure
ego cyane uraza kuja mu nido nido ry'ibibazo bimwe biko intara zimwe ziko zirahura navyo kumbure ni Bujumbura muri icyo gikorwa nyene. Tugarutse gato kubijanye n'abashobora kuba barashizwe mu bushomo mu minsi yahera canke mu mugambi wahera mbere yuko batangura kugira uwo mugambi wo gushira abana mu bigo barashirwa mu busho. Hari itegeko mu mwaka uheze twumva cyane ryavuga yuko gusegereza byari bigiye kubicaha nuko bimeze. Hari itegeko rigenga gusegereza mu mabarabara ni icaha gihanwa gute?
kumbure iyo ndashaka kutabizwa bagira neza urumva kumbure mugabo nkuko mwabivuze ngira ngo mwarabyumvise ko babwiye ati gusegeza bizoba icaha ariko ari byo tegeje ntaje ndashaka gusoma ariko twatwazumvise ngo namwe mwabyumvise
Murakoze cyane gose umushinga nahe Ferdinand Simbaruhije mu runani FENADEB ruharanira ineza y'abana mu Burundi. Kino ni kiganiro kijambo abonyanye biradishwe rya Amerika nabo nyine tubahe akaryo bashikirize ibyumviro n'ibibazo kuri kino kibazo gihambaye cyane 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 kugwaruka ku Burundi abana batari bake bakunze kubonwa cyane mu gisagara mu bisagara bikuru by'igihugu cy'u Burundi n'inyishu ico kibazo cotoregwa. Duhere kubitwa Thierry Amahoro neza. Ngahura komeye.
Hei kuturashima ni wazi na mkara mahoro.
Nego na mahoro turashima kabisa.
Oigo munda mkirizu mutumiri.
Nara kumu.
Ndebara mkirizu.
Ego muina sikirize uriane na wene ya abuze neze yuko aliki wazi kikome mbese na uragere jeko. Aliko muigara gara uriane urazi kino gisagara ti wachu. Nizyo koko tuwatifu za kukiba gisagara ti. Aliko lero yugo mba kugwanya ikintu nuko nimiburi burubanza kumenya umuzi wacu ikina kintu mbere iki kibazo mbanze ndakibaza umutumire bibaza kugira abana bagwire mu mabarabara byo biva kuki ariko jewe nkinyishu mbere ngire ko nkinererano numvirize ibiheze kuvuga mu mwanyu heze nibaza ko ikibazo cyo bacandurutse ku mpande zose ubwa mbere leta nibaza ko nayo ifite uruhara rwa mbere nuko numvise umubyeyi bishobora kuvugwa ku rugero nk'uburu yuko yafashe umwana wiwe ku ngogo ariko ugasanga kubera ko kumbure afite uruhara mu butegetsi cyangwa afite ikindi gishobora kuba gituma adashobora gukurikiranwa ugasanga umwana yarenganijwe ntiyigeze akurikiranwa kandi byemeza aho umenga biri nibaza rero hariho kudahana kubera umwana usanga ariko ararenganywa mu miryango mugabo ugasanga ntacyabayeho cyamira wa mwana agahitamo kwigira mu barabara kubera abona ari hafite amahoro hanyuma kandi hariho n'ababigira kubera agahararo cyanke ingeso cyose sinokideha ariko kandi ikibazo nibaze ko ari nyamukuru n'ubukene buhanze igihugu ubukene buhanze imiryango rero kino kibazo kugira kibeho ni uko ubwa mbere leta ibanza gushyiramo ingufu igashyiraho politiki igamije kugwiza umwindi kugira ngo imiryango ishobore kwibeshaho hanyuma nabo abana bashobore kuronka ibibabeshaho gusa ikintu kimwe cyo nashimye nyamukuru Oriane hari akantu bavuze ko abana muri ino minsi ntibakibajyana muri bijya bintu by'ubusho bahora babajyana mu minsi yahera cyari ikintu kibaje kubera wumvise umwana yagiye mu ibarabara kubera ingorane mu gugo agasanga bamujyanye mu gasho leta n'ibyo ndashimye ko kino kibazo kiyiraje ishinga kiyihanze ariko nibarabe bakoreshe ingufu bashoboye bige kino kibazo bahereye ku muzi bishyure ingorane yatumye abana bajya mu ibarabara hanyuma abana bazabona kugabanuka. Murakoze cyane Oya.
Murakoze cyane gose Thierry. Reka duha akaryo na Gordien mbere ko tuja kumutumire. Gordien uratwumva? Amahoro neza.
Amahoro.
Ikibazo cyane cyumvira. Ego.
Nikaze kame na rimbi sendeka wana bakije ko bazuca babajana icyo bataba bakuye mu mitumbi wabo biteguye ko bazaba gitoye umuti cyane leke cyo kibazo bazo bakuri bujumbura gusa cyane bazo bakura nino rwo mu mitumba mwakoze cyo kibazo na rimbi
urakoze cyane ngodya ereka twakire na innocent amahoro neza uratwumva. Allo Innocent.
Ego ndabumva.
Ego duka kwijambo.
Ego hani ni twarashize uko bari ko bakura abana mu barabara icyo igikorwa cyiza bakoze tukabona hano mu gisagara cyo twarengewe hariho iyo ubaza barashikana hagati mu bisagara ino ibujumbura hariho n'abandi bana bacibonekeza mu bisagara cyo barahejeje nabo nyine boza bakabatora bakabaha nk'impanuro bakabegeranya bakabasubiza mu mitumbi wabo ama ukagira barabaha n'inyigisho hamwe hamwe hariho n'ababyeyi babazana ubungaha aharuguru nyine handa mu gisagara bakaza barikibuka babaha n'impanuro kubwira ngo babarugihe gusega atamikoro bafise icyo ni igikorwa cyiza cyaragikengurutse bakaza barashika nino mu gisagara baza barabegeranya baratukana icyo gikorwa cyaragishimye cyane kubera bari basigaye ari benshi hano mu gisagara cya Bujumbura.
Urakoze cyane rwose Innocent. Tugarutse ku mutumire wacu Mushingantahe Ferdinand Simbaruhije. Abatumire bacu bose batatu twakiriye basa n'abavuga rumwe, baravuga bati leta kumbure yoraba igitera abo bana baja mu mayira. Thierry yavuze ati ubukenye ahanini nibwo butuma baja mu mayira, akavuga kandi cya kabiri ati kudahana kudahana biratuma abana benshi baja mu mayira kumbure kubera ibibazo baba bafise mu ngo zabo, haba gutotezwa cyangwa gufatwa nabi cyangwa ibi nabiriya bituma baja mu mayira. Mu bihugu byose byo ku isi hari abana bo mu ibarabara, none hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho abantu bibaza ko gitunze cyane gose abantu mu ibarabara n'abana turababona. None nk'itegeko twumbure turako turavuga byo kuvuga riti ntibikwiye ko umuntu aja gusegereza mu barabara ryoza rije gufasha canke ryokono na cyane umuntu yotorera ikibazo gute cy'iki kibazo cy'abantu n'abana baje mu mayira nkuko ariko barabivuga ubukene buraboneka hose ku isi.
Mahoro cyane rwose kandi byukunda shimira bose babaje ko ari batatu kandi ibibazo baje kubwanda ibibazo by'ukuri by'inkora mutima. Uno munsi niba tubona munsi abari abana mu ibarabara ntabwo umwana wawe wese ari mu ibarabara, uno munsi arafise igituma ari mu ibarabara burya muri zihajya nta muntu umwe ari mu ibarabara adafise igituma ari mu ibarabara. Twebwe rero nkuru na ni finadete by'ukuri twakurikiranye icyo kibazo twazi ibituma bimwe bimwe twaje kumenya ko abana rimwe nabo twagana tukumva ibyo ari byo. Ni ukuvuga hari abantu munsi tuzi ko ushobora gusanga kumbure ava mu muryango ukenye cyane, hamwe avuga ati jewe by'ukuri ni ugupfa no gupfa, jewe kuba hano ntashobora kuronka ibyo mfungura, ntashobora kuronka gahuzu nambara, ata telefone ataruguru mvise, jewe no hakomba gutyo no kuba basi ntangenambasi nkaza kukontakata mu ibarabara nyine ko nyene nkaza gusegereza. Hanyuma rero ugasanga kumbure hari abandi bandi usanga bishwa asanga basaba ababyeyi bigaba, ababyeyi bataye by'ukuri ibanga ryo kurera nk'uko mwabyumvise, abo nabo urumva by'ukuri nabo nyine urumva yumve rero umwana ugasanga kumbure uri mu ibarabara. Hanyuma rero ugasanga gushika ku mubyeyi mwene uyo wumva byogenda gute, urumva ngaho by'ukuri hari ikibazo, uwagize ati mbene atize nibaza ati ko wahera ku muzi mu by'ukuri kugira ngo abana baje basubiye mu miryango iwabo bamerwe neza, ni uko by'ukuri kuko mubivuze hoba byiza ko hoba ibyigwa bakabi ku mwana wawe wese mbega byageze kudaje mu ibarabara. Amero umuntu agaheza agategura umuryango imbere y'uko umwana agenda, umwana akazogenda asanga by'ukuri afite ahantu heza hateguye, agategura umuryango, agategura ndetse n'ikibano. Hari n'abantu usanga bishwe asanga bagiye bagize amakosa birashoboka nawe nyene basa ko ngubu yagiye amakosa amusanga ahandi nyene, none ziyogenda gute? Ni ukuvuga rero ko bikenewe yuko imbere ya byose babanza gutegura aho umwana ashikira kugira ngo ashike amerwa neza, ashike yisanzura, ashike yumva ko ari ahantu ho kuba. Ibyo rero twebwe nkuru nani twamwe tuzakuva kera ari mu bako atakundi byogenda kandi twibaza ko byuko twibaza ko ngira ngo ababije twigira ngo babyumva. Rero ikintu bavuga ni uko mwagize muti hari wundi yavuze ati mbe none umugambi uraba ni hose, ni ukuvuga umugambi kubyumve neza ni ukuvuga umugambi w'igihugu, ni ukuvuga umugambi ufata hose, ni ukuvuga bagira ati ntage mwana n'umwe tuzosa ko na mwibaraba, ni ukuvuga rero si muri meri ya Bujumbura gusa ni mu gihugu cose. Numva rero nimba kumbure bitashwe iwabo ngira ngo umugambi uzoshikayo naho nyene.
Kuri icyo kibazo nyine witwa Innocent
nawe mbere kumbungira ngo nosa mutamumbungira ngo yavuze ati mbe none yavuze ati benone yavuze ko menga atabona uno munsi abana mwibara kwakibabona ngira ngo mwabyumvise kare ntuze kuvuga umuramatari w'intara ya Gitega yavuze ati hari abana bavumvise umugambi washaka ari inyegeza no kuvuga rero bari abana binyegeje rero kuko twiravye natwe twaje kwitwe twaronse byabana ba batye muri amazu nyine batya kubaza guca mbere ko badugana bumba bazana mu iwabo saje twitwe twitse tabona ko ari ikeye cyaziko twakwibaza ibisibyana banga no kwari ko abana no munsi batarashoka kuboneka bone batye binyegeza bumvise ko umugambi utangure bije rumba rero niko imeze rero rumba no umugambi rero rumba byukuri utazagukwira hose umuntu azose
numugambi w'igihugu cyose nkuko mubivuze none umubyihweje nkuru nani rw'amashira hamwe iburi ntara yoba ifise ikibazo yici yisangije kuburyo ko nazo navyo nyene byoba mu byo bwo kwihweza mu kugerageza gutorera inyishuka ikibazo kugira ngo ntibafatire hamwe bose ikibazo nkuko menga hose mu gihugu kimeze kimwe kuko hari ntara zishobora kuba zifise imvuvyi nyinshi yindi ntara ikagira ubukene bwinshi yindi ntara ikagira ingwara nyinshi boba bafatira ku kibazo nyamukuru gihanze iyo ntara mu kugira ngo batorere inyishuka ibibazo canke bose bakora kimwe
ahubwo je ngira ko nabivuga nanjye ngira ngo urabona kuvuga ngira ahubwo je ngira ntiboraba ko muri nta kuntu boraba umwana ku mwana kuko urumva umwana wese burya afite ikibazo yisangije rero je kuba ngira ntiboraba umwana wari wese ati mbere umwana imeze gute bakiga noza bakiga ntuza bakiga ibyo byose ndetse bagashika muhiri wabo bakabona by'ukuri icatumye aza mwibarabara hanyuma rero kugira ngo wa mwana nimba yagiye ahunze ubukene urumva ko mbure aho yaguhunze ubukene urumva biragoye kwe kwa matubwa tuyatuti uko huboneka imigambi itandukanye imigambi yoteza imbere imiryango mugihe umwana yahunze ubukene ni byiza ko iyo miryango iheze koronka uburyo bwo kugambi kwitunga bagatunga neza umwana wa mwana hase koronka itagenda yirukira mu bijyanye n'iby'uburyo ni ukuvuga rero turifuza ko yamashyira hamwe ay'iwacu ashitse yofasha mu gutegura imigambi yaba leta mu gutegura imigambi yo guteza imbere abo bana yabakumbure yabamashyira mu mpuzamakungu nanye ko murazi ko akomeye cyane nyende n'abigende by'ukuri arafite n'abindi uruhare nanyine ashobora kwise icyo twifuza ko yobafasha kugira ngo imiryango ishobora kuronka ingene yisundundura kugira ngo ntihari umwana zikunda munsi asaba kuva mu muryango bivuye ku bukene
muravuze ko kumbure n'ibyo koko ko boraba buri mwana n'ikibazo ciwe none muvyihweje mubona buri ntara zifise uburyo bukwiye bwo kugerageza kwiga ikibazo ca buri mwana canke mubona ko bo bafise uburyo bukwiye bwo kwitaho ibi bibazo kumbure kikishwa kwa kibazo cyo kubaza bo muntu ntwaro nyene ariko mwebwe muvyihweje mubona bizoshoboka kubijanye n'uburyo bafise
urumva ngira ngo ariko twebwe tugira tuti uko biri kose urumva ko yari umugambi twe tuvuga ko n'umugambi by'ukuri mwiza cyane twe dushima nkuru nani n'umugambi mu by'ukuri wari ukwiye gushyigikirwa n'umugambi tugira tuti abari bose bafite uwo bufasha kumbure nta wo mwaba utabitana ngo leta gusa twe tuge umuntu wese afite uwo bufasha by'ukuri yo kunganira kugira ngo umugambi ugende neza kugira ngo abana bacu by'ukuri bamerwe neza rero urumva kuko tubivuga tuzi urumva hari abana no munsi tuzi ko kumbure navuze kubijanye na urumva navuze kimwe muri ivyo urumva umwana ashitse muhi wabo urumva akina vyinshi imigambi navuze imigambi yoko wasiye navuze ijanye n'ibitezo imiryango yonyene burya birakeneye ko haba n'imigambi kumbure dufate kumwana dufate nk'umwana yagiye uno munsi yagiye ari mutoyi umwana ashobora gutanga amashure turifuza ko umwana yasubira mu ishure nk'akarorero tugira tuti kandi tugira tuti umwana kumbure yagiye uno munsi akuze bitayikunda ko atanga aza mu mashure mato mato tugira tuti kumbure haboneke ibanza haboneke aho baboneke nk'amashuri y'imyuga ashobora kwiga ko kuri umwana ashobora gutegura neza akazi kiwe kuko nimba uno munsi abana bari mu bibazo uno munsi hamwe by'ukuri baronse bashigikiwe habona ibintu bitandukanye abana ibintu bishobora guhindura saa kumbure ugasanga ejo wa mwana we naho yari yatse mu bibazo bitandukanye usanga ashobora gutera imbere cyane birashoboka rero turifuza ko by'ukuri baboneka abantu benshi bazafasha kuko naho nyine ngira ngo yego niko leta urumva turazi ko mubyeyi ibintu byose tuvuga tuti ni leta mugabo urumva biziza ko by'ukuri hagira n'abandi bandi bashobora kukubwira bati tuyishyigikire kuko ari umugambi twifuza ko utera imbere umugambi twifuza ko ubera neza
murakoze cyane kandi kumbure mu mwanya uri imbere muraza kutubwira bimwe mu byo amashyirahamwe ari mu runani rwanyu ariko arakora mu gihugu hagati mu ntara turakigaruka ko naco nyene twakire ku murongo uwitwa Chris uraho neza
amahoro
duhamagaye uri he Chris
ndi ngahi Bujumbura
mhm
bo kwikintu cy'abana nagire mvuge ati mugabo ibyo leta igira byose sukubanka ubwo ibikira nko mu rukundo kuko turavye nk'umwana no munsi bitwa abana basanga umwana w'imyaka 5 10 kabo urumva haciye nk'imyaka irenga nk'iyindi 10 ntazobakira umwana azobashikanye 20 azobagiye mu bakuze rero made wishikana nko iyo myaka tabona imbere neza ningorane ningorane kuri wewe gusa nibamuca usanga ari bamwe bakubita bafata abantu mu ijoro bakabambura utwabo hanyuma nkaba nagire nsaba umutumire mukanya arahejeje kubivuga neza ati si ikibazo cya leta gusa uwo ari we wese yari akwiye kuva hasi uku no munsi namwe abanyamakuru mutegura n'ibiganiro mukavuga bati mukakigira icyanyu iki cyaba bana hanyuma nobasaba namwebwe najye nkubisaba n'uwo ari we wese uri kankurikira avuga ati umumwe wese ahageza yo nahahambye akavuga ati bigende gute mwebwe ari uguha mikoro abashoboye kugira icyo bafasha mukabandanya hanyuma mu kurangiza nagire ndangize nsaba umutumire ko yompa akanimero inyuma y'ikiganiro ikintu nashaka kumwibariza
Chris urakoze cyane turaza kugerageza twavuga ku gukonekta kuguhuza n'umutumire kugira ngo ikibazo ufise aze kugerageza kukikwishura urakoze cyane reka twakire na Jean ku murongo uratwumva
ndabumva cyane
mahoro neza
asha ni saa turi ivyo ukebuke je kibazo cyanje kimbabaje kandi kimbabaje no ku mutima uyo mukobwa bavuga ko batewe inda n'umubyeyi wiwe ubutungane bukihorera amengo ntibibona haca mbazi uyo mutumire avuga amaserukira
urunani ruharanira agateka k'abana
naniyo nk'uyo kandi indibaza icyo kibazo yacumvise yoba akakora iki kuri uyo mwana yahohotewe n'umubyeyi ntafatwe n'ubutungane bwo mu Burundi rero vyiza no musaba yuko yoba yowe umuntu akerebutse muri icyo kibazo kubera urabona gutungana bitamufasha uyo mwana ashobora ku hago yaturubuye buhoro hago yaturubura kurushaho ata umubyeyi we amufashe ku nguvu ntafatwe yewe yaturubura gute rero kibazo cyanje nabatse umutumire kinagiye gukora kuri icyo kibazo kandi si kibazo cyo gufyina umwana agaca yinga kubera iki yatunijwe n'umubyeyi abona ntawe ubikurikiranye umwana we wese yosara umwana mutahura ashobora no kuyinga n'izindi ngwate kandukiramo kibazo cyanze cyari kibazo umutumire kinagiye gukora kuri icyo kintu murakoze namwe
urakoze cyane Jean kuri ako kamotereye uwo mwana w'umwigeme ari mu bibazo bidasanzwe muri iyo ntara ya Murambya umutumire yaraza kugerageza kukwishura reka tubanze twakire Eric Raho
amahoro ko ivada Amerika
amahoro neza
kibiza urongo urunani sinadek menga turiko twarundi umenga politiki ifite gusukura ibisagara umenga yubanza guhera mu barabara none bajya abana mu barabara bari mu barabara bata leta itabaje kwiga ngo ishike ku ide n'ibyo cyatumye ujya mwana agenda mu barabara bagara bicafura cyane hama ikindi nacyo kubera iki umenga iyo ariko bariko barakura abana mu barabara baragenda gukoresha ingufu mu gihe umwana atari umuntu wo kwinda gukoreshwa kw'ingufu kubera icya mbere cyose ntaba ari karakurwanya umuntu w'imyaka mikeya ndibaza yuko ajya abana ubiyegereza ikaraba icyatumye bajya mu ibarabara iyo bava ku mitumba ikaraba yuko hatari mu nk'abana imanza z'amatongo yanyazwe leta igatibashira kubishyira mu ngiro kugira ngo umwana agire ahaba ibyo byose biri mu bintu ukunda gusanga ahantu abantu ugasanga barabura ababyeyi ukabusasanu bitura bajya abana bose n'abana batigereza kugira igihugu kuri leta kugira ngo leta ibahigire ubuzima bashobora kubaho bishobora gucyatuma abana bagenda mu barabara iki nacyo ragomba kubaza mbe uwaserukira uri cadede ko ari ho ibyo cya private d'Amérique ivuga umwana yicwe ku hari
Eric kibazo ikibazo cyane cyo tukotura cumva neza kuko telefone yawe igendera cikagurika uti subiramo ikicinje hanyuma uvuze
nagira imbaze ikibazo waserukira uri cadede umurugeze cy'private d'Amérique ivuga ko hari ho umwana w'umubarabara yikiwe aho byari gisobanuye ndamwana abandi bana batunze urutoke umuntu bavuga ko yari yambaye umwambaro w'ikoti
ndakeje ikibazo Eric ikibazo cawe ndagerageza umwana ndumva ko ari umwana yoba yarakorewe amabi yoba yarishwe mu mwibarabara n'abajejwe kumbura umutekano ko bavuze ngo yari yambaye inyambara z'igipolisi ariko telefone yawe urikira tugora uradutunga telefone yawe iguma icikagurika biragoye gukurikirana reka duhe akaryo umutumire yagerageza kwishura bimwe mu bibazo mwamubajije mushinga ntahe simbaruhije tuhereye kuri Chris we yavuga ati wari wowe wese yogerageza gufasha mubona mu kibano abantu kumbure nabo nyine bashaka kuba badafite uburyo bwinshi cyane bofasha bate muri kino kibazo kugira ngo kigerageze gukemurwa na bose mu kibano umuntu yogira gute kugira ngo fashe muri make
Mwaka tani kwa sekandi kira ngo unangoku mwizu mwa burya kira ngo kia kome tani kwa se burya. Lele kia wazabundi kwa vuga uru krisi abuga ati lega ati agira ati abuga ati wose wofa. Awana ko vikene uko wose wose wafasha kari ya kene uko mwa ni kazo kome tani utotele na kumbole umu nungwe. Lelo mkiwano lelo mwa ikaji kano kia kome tani kwa se uko mwa kibano ni umu anusanga tembela ni umu anusanga fisa wagenzi ni vindi. Lelo ya kene kovizu kuri mkibano na wanyene bahe bagafasha nabo ndetse twavuga ko byokogwa kugira ngo umwana ashitse muhiri wabo amegwe neza nuko nikihano tutegurwa no kuvuga wamanya ashitse naho yamaze iminsi ataboneka kumbura mwakire neza yuve ko ashike mu bantu mukunda rero byatuma abona ko abantu yaguma rero ikibano cyo kumenya cyane gose kandi ikintu uvuga nuko ikibano nuko mu gihe ko umwana yahunze no kuvuga nk'abavyeyi na kumwe nayivuga dashoboka cyangwa se yahunze ubundi muntu wundi tabo tayahunze abantu bishuti kumbure ko ari mfuvyi bagopa guheza ngo ase batwara ibyo ibisiga ibyo umuryango ibyo ababyeyi biwe rero ugasanga rero ngira rero rero kibano byikuri nuko ubona umuntu wese mwana ari mu bibazo bitandukanye ko bose bogerageza bakaje kubufasha ingene kuri umwana byukuri bamushigikire ntaze kumbura tango yomoke rero kibano kya komitane bose nokuri byakeneye ko bose bumva ko bahamagaye gufasha abana bose bari mu bibazo bitandukanye kibano no munsi uko mubizi ngo azi ko ari mugambi wo gukira abana uwo mugambi nawe urumva ngira ngo sinzi ko mubuzi ni ukuvuga urabatekanya ibyo bita amakomite amakomite kugira ngo ataka abana kandi ari hose yasiza kuja hose naho ino munsi bitakunze ko ashobora gushika hose mugabo ubundi ubwami bavutse iyo komite zishwe hose kandi aho ziri by'ukuri twe tubirabye neza izo komite zirakora neza zirakora ibintu bishimwa rero tubwira tuti izo komite rero zegera abana by'ukuri barabe ahantu hose umwana amerewe nabi baramwana ko twava kumure ngo atayomoka batego yomoke mu gihe ko abona mu gihe ari ahantu ari mu bantu batamukunda ashobora kubashaka kumugira nabi
kuri iyo komite iyo komite zoba ziri mu biro bya buramatari zoba ziri hehe ku mutumba kuko nk'ikibazo cy'urya mwana twumvise yabuze aho yitura kuko yavuze ko ntwara atacu bamufashije kandi na Jean yabajije ico mwoba muri ko murakora cyangwa niba mwaracumvise ico kibazo cy'urya mwana yafashwe ku nguvu na se wiwe ayo makomite yo bakorera hehe mwebwe ico kibazo mwaracumvise muzofasha mute
nukuri bawe cyane gose kumva ibintu nk'ibyo n'ibintu bitera soni n'ibintu tuteze twumva n'ibintu byo gutera ivyatsi cyane twebwe rero ndanze kubindaba niko ndavuga jewe nk'ibyo ndavyumvise rero ndavyumvise no kuri jewe niko turafise abantu basanga dufasha kutubwira ibintu nk'ibyo no kuvuga amabako kwa hirya no hino mugabo ivyo rero byo narifite ntavyo narifite hano ariko nk'uko tuvyumvise hano mu runani no kuri abico twadukwa no kuvuga tudateze no kuri tutaza gutakura ko fashana twebwe ko biraturaba ibi ni ibintu umuntu wese ari ajejwe ati akabana yavuga guhita afashije birabade gose nimba bari tubutungane ntege twofashe bari cyane rero twosaba ko nk'abatwumva bari mu ntwaro ko canke abari mu mabamo abategetse mu byutungane bavyumva nawe nyine ko byukuri bogira icyo bafashe kugira ngo umwana byukuri atakire kubahirizwa rero kino uvuga niko nikijanye n'itonze Eric yavuze yavuze ati mbere none Eric niwe yagira gatatu yavuze ati mbere none atabana bo muyoranti none nibo ariko atavuza igisagara niko yivuze urumva gucyo ariko ico twavuga nuko byukuri biraje neza nko kurana yivuze kare umugambi hamwe ushizwe mu ngiro neza hamwe byose bikagira neza no kuvuga haba kumbure mu kubakura mu barabara kubashikana muri twavuga bashikiramwo hose bikagira neza bakagira neza bagategura aho abantu bashikira ndetse ufite aho babona ko hashobora gushikana ntanego neza bakavyiga bakaraba neza ingene byogenda umwana akagenda agasikira ameze neza kubwa tuvyukuri no mugambi wo gushikira rero ngira ngo niko ntitwatubigaye no kwavuga ati none niba tavuze igisagara mugabo urumba turifuza ko byukuri umwana bamujyango ko nkuko tubivuga umwana byukuri no kwa mujyango so kwa mwibarabara
yanavuze kandi kuba kubijanye nuko ningufu zikoreshwa kugira ngo bakugwe mu mayira bakugwe mu gisagara navyo nyene biramutse amakenga yabifise ko ico bivuze
niko byumutse amakenga birashoboka urumba kumbure mugabo ico nabwiye cyo nuko ngira ngo turiravye muri kuva kubitseke yavuze tundi tena twiravye muri rusange nkora navuze kare twabikurikanye ko twafite abantu byukuri badufasha aho sa ari bigo nababwiye tutatsandura tumayo bakaturaba ingere bikoragenda muri rusange byukuri twageza amaso twabona ko atabintu ingu vyagiyemmo byagishizemmo barohere cyane n'ukuri niba byashite kumbure mu minsi yahera ngo twiravye ubu ingene babajanye muri rusange no ntabwo twifuna byukuri twovuga ko bitegwa cyane gose ko babagire nabi eka n'ukuri rero ibyo dukuri na remel mbonye ngo byagenze neza kubwanje yego
okay murakoze cyane reka twakire na Cedric Rahoneza
naoneza mwenye makuru nageza niye wasange yambo ariko niba tahonga anyari yambo
ego mwire
ego ndaramu kuchele mtu mire chewe na gomba kubaza uyu munyashubara mtu mire aba bana babakuye mu gisagara babajana mu miryango canke ruguru numvise yavuze ko ikibano twese dukwiye gufasha muri icyo gikorwa ndakimushimiye ariko nka mafisa makenga ndamubaza nti aba bana bari bamenyereye gisagara bashobora kuba babajanye allo
nitrakumva
bashobora kuba babajanye ruguru mu miryango yabo ariko bataravye neza ko bagiye gutuma ahubwo bajye abana baca bava aho mu miryango baca bagwira urabona bakuye mu gisagara cya Bujumbura aho ndavuga ko bashobora kuzoca bajya ku migwa mikuru y'intara ugasanga babakuye mu gisagara cya Bujumbura ariko bagiye gusubira kuba benshi mu gisagara a l'intérieur mabani kubera ko bajeje bagiteka k'abana bari kuraba kagira ico bitwasubi bahagira ico bitasubi igihe guko leta irashaka gukora umugambi akabajana ariko ntibandaye ibakurikirana kubera ko ivuga ati ikibano cyose abantu bahari bafashe mu muri edikasi y'abana cyangwa kubantretena ariko ugasanga abantu birabiye hariya hirya cyane hariya ariko nkavuga nti abo bajeje ayo mashyira hamwe aba bagejeje gateka k'abana ko baba bateguye nabo ukuntu bazogira suivi cyangwa evaluation yuko gugwarwa cyangwa ibyo bibondo biriko biraba aho byagiye
yego urakoze cyane Cedric
yego cyari cyo murakoze
urakoze cyane reka twakire na murantunga twakire rukundo amahoro neza
na mahoro ya nanze hari cyo ngomba nonganire cyangwa na kandi kabazo gatoye ya adi uyo muvyeye baguma bavuga ati birashoboka ko yoba yaronye uyo mwana birashoboka ugasanga uyo mwana nawe arabesha numva abantu basikiriza inkuru umenga ni ibintu byo kure kumbure bo indero uyo mwana bakamupi bagapima urya mwana nkaba baganga DNA bakamenya koko byo kure yoba yamufashe ku ngufu kuko nga muri Amerika narabonye umwana w'umukobwa yarigeze kwica se na nyina urumba hageze yaho yica se na nyina ashobora no kubeshera umubyeyi bivanye n'ubugaba ikindi nacyo nagomba mvuge ndabye nkunga muri Amerika hari abana nk'uko n'abantu bakuze usanga basegerereza abana bakaguma bari hanze kandi hari uburyo bukwiye
abana bashobora gushika mu masereta bakiga bakagaburirwa ariko ugasanga barahanga bakagenda bakaguma basegerereza basegerereza ku buryo n'abateye babo ugasanga mbere barifashe ugasanga niba abana bagiye mu bijyanyura mutwe n'icyo kibazo numva ari ikibazo tuko bamwe bazanye ibarabara kubera ubukene birashoboka ariko n'abandi barashaka kujya mu ibarabara kubera ubugabo ndo kubwira babagarure ku rutonde ndumva ari ikibazo gikomeye ahubwo ababyeyi b'abana bo ndumva ari ikibazo leta cyangwa ayo mashyirahamwe kuko nkurikize mu mwaka kino gihugu ndimwo ushobora gufata n'ayo mashyirahamwe yarananiwe ugasanga abana barananiranye ico n'ikibazo numva ko kigoye mu by'ukuri kugira gitoregwe inyishu ikiba kigoye kiretse nk'abo bana bavuye mu miryango kubera ubukene bwinshi ariho n'abandi bana mu miryango usanga mu bukene babufise ariko ugasanga barihanganiye ubwo bukene.
Kumbure urakoze cyane Rukundo, kumbure umuntu yokwizera ko izi nyigisho bagiye guhabwa muri ibyo bigo zofasha abo bana, kumbure baba baramaze gufata amafaranga mu bisagara baragize ingeso zo gukorera ayo mafaranga zo gusegereza ayo mafaranga kugira ngo izo nyigisho zishobore kubafasha kwiyumvira ukundi kuntu bashobora kuyaronka.
Ya mugabo kandi nkuko ibihugu byacu twemera Imana twosaba ko abantu by'ukuri bahanini bo bigisha kwemera Imana no gusenga Imana nibyo byonyine nabonye bishobora kuzana umwana ku rutonde ugasanga yo bahaba be.
Urakoze cyane gose Rukundo kuradutega amatwi hano muri Amerika muri diaspora. Reka tuje kumutumire mushinga nahe Simba Ruhije Ferdinand murushimwe murunani Fenadebe turi kumwe ku murongo ariko aradufasha kukumva ibyo kogwa kuri kintu kibazo cyabana wo mwibarabara duhereye kuri Cedric we yavuga ko hakenewe cyane gose ko hoba icyo yise suivi gukurikirana abo bana bamaze gusubizwa mu ntara zabo mu miryango yabo mu ngo zabo gukurikirana abo bana mubona gikogwa amashyirahamwe mukorana nayo arabikora byifashe gute.
Ndashimiye cyane rwose Cedric kuko kaza barije kandi ikibazo by'ukuri kituraba cyane ko twebwe nk'urunani turinda kuraba igihe cyose habaye ariko abantu bariko barabaza n'ahandi cyane cyane twe tuvuga twe n'abana twe musatwe turaba agataka k'abana twe rumva turinda kwikurikirana ukuri twebwe rumva nk'ubu uno munsi turafise abantu badufasha mu ntara zitandukanye makuru atandukanye baturabya neza ko by'ukuri umwana aritashika ariko ashika neza hashitse yasiko kwa neza atari neza arinda kutubwira barinda kutubwira ngene byifashe no kuba rero ko twebwe ico kibazo by'ukundi kibazo gikomeye cyane kuri twebwe bikazo kwikira cyane ku munsi ku munsi ngira ko mbure umunsi wazo twase kugira ko kusa kugira iki kandi ngira ko mbure tuzabwira ngene byifashe ariko ntonubwira cyo nuko yorema tutafite abantu bari kwadufasha kugira tuje turaronka ku munsi ku munsi ngene byifashe rero ngaho kuri cyo nashaka kumuremesha. Ikazo za kabiri ni kazo tabajwe n'uwitwa Rukundo yabaze ibibazo bibiri. Yagira ati mbega none ko numvise ujya muntu ujya mugabo se ujya mukobwa batibabwa nk'ukumengo n'ivyo ati none n'ivyo koko turifuza ko by'ukuri ubutumwa bwokora neza bakaraba neza bakabyiga neza hamwe atandi hagirinzira n'imwe basiga kugira ngo ukuri kumenyekane rero turifuza ko atandi muyorenganywa muri ibyo urumva ko birashobora gushika koko umwana nimba uno munsi umukobwa twabyumvise atameze neza mu mutwe hamwe byaba byashitse by'ukuri yo kumvikana ko aso kumerwa neza nayo mutwe byo kumvikana rero turi ko kuri ubutumwa bwo kora neza ntiyage mu burenganya duhereye mu byeyi mu ndari umwana no kuvuga ubutumwa nyine byo kuri ubutumwa byo kuri ko tubyifuza rero kitakabina co yabajije yavuze ati hari abantu no munsi tuzi ko bishobora bakaza mu marara kubera ko bafise ubugaba nicyo twe turabizi ko hari abantu mu munsi bava mu miryango yabo bagahitamo kuza kubabwibarabara kandi bafise imiryango bafise basa bafise banyina turabizi bivuye ku bwa bwabo rero nk'uko mwabivuze ni ukuvuga bya bigo bashikiramwo bavuye bakizakura mu ibarabara nico by'ukuri ibyo byaza gukora baza kubaha inyigisho ntunganya buzima baza kubana kubigisha bakabigisha ubuntu bakabigisha ngene bakabigisha inabi mu byo kwamwirabara n'ineza yo ihari mu gihe bagiye iwabo n'ubwo rero niba dako ivyo niko byaza kugenda muri ya minsi yo kubanza kwategura ndee kwajana mu miryango.
Urakoze cyane gose tuja ku musozo w'ikiganiro dusigaje mu noti umwe impanuro woha leta impanuro woha imiryango impanuro woha amashyirahamwe n'ihe turangiza ikiganiro kugira ngo iki kibazo kigerageze gukemurwa nk'uko leta ibyifuza.
Ego murakoze cyane gose cyo kibazo by'ukuri mu baje ni kazo nkora mutima kandi ni kazo gihambaye cyane twebwe rero nkuko twari tuvuga kuva kera ngiye umututucishije mu kumbure mu biganiro bitandukanye twagiye gutanga cyane ducishije mu nzo mu byo no kwitema tanga zwa twagiye turatanga ibyo twavuga byo twavuga tuti twifuza ko by'ukuri agasaka kabana ko kwarizwa kuva mu ntango no kuvuga kuva kiva mwe baragushika bashikane muhiri wabyo baje bapfa no kuvuga twifuza hose ko byogera neza byo twifuza rero kina cyo twifuza nuko bashitseyo twifuza ko bategura imigambi yo kuhereke no kuvuga imigambi itandukanye kugira umwana ntari umwana no munsi adu agende wabo ngo hava cavayo twifuza ko abana bashikunda ko bata ku mashure bo ta batangwa bashuye akiga abandi badashaka kuza mu mize mashure yasanzwe y'intango bakabasha mu mashure y'imyuga imiryango kongure byacu tugasanga umwana yavuye mu muryango kubera ubukene bagategura imigambi itandukanye kugira ngo abo bantu rero iyo miryango nayo ishobora kumererwa neza abana bashobora kugwa muhira.
Urakoze cyane gose. Murakoze cyane. Murakoze cyane gose mushinga ntahe Ferdinand Simbaruhije mwishimurunani Fenadeb. Mwari muri kumwe na Oriane Tanga ishaka mu kiganiro muri Isanga twihweza ibibazo by'abana bo mu ibarabara. Ndabashimiye cyane gose mwese. Umunsi mwiza.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dushimiye mugenzi wacu